Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25.31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi ry'Ubora. Hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukampusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Namwe twizeye ko mukomeje kubahiriza ingamba zafatiwe iki cyorezo. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yanyu. Guhera kuri wa kane, itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Burundi riyobowe n'urwego rw'agateganyo kuzageza habonetse abayobozi bashya mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha.
Ku isi yose, mu mashengero yose, nta muntu barigera bakura mu kibanda ciwe atari mu itongo rya se ngo avuge ngo simvamo. Aho rero niho habaye ingorane, nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategeza gusubirizwa. Twese tuzosubirizwa nk'uko bisegetse.
Uwo ni Daniel bavuga ubusa ugiye kuyobora iryo torero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ahumuriza abarihuriyemo. Impunzi z'Abarundi zirenga 500 zaraye zitahutse zivuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Ni nabwo kandi u Rwanda n'u Burundi byahererekanyije abaturage babyo bari bagotewe mu bihugu n'ingaruka zafatiwe icyorezo cya COVID-19. Abana b'Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye hamwe n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Aloyse Bigirimana. Aloyse, baramutse neza.
Baramutse neza Eugenie. Mu karere abantu batanu nibo bishwe n'abarobere b'umuhari ADF mu ijoro ryo kuwa gatatu mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru ava mu baba muri ako karere avuga ko ibiziga bitanu byatowe i Mutwanga inyuma y'igitero cy'aba ADF. Umutegetsi wo muri Societe Civile Paluku Batoleni yavuze ko icyo gitero cyabereye i Kibwana hafi ku birometero 60 uva ku rubibe na Uganda. Abasivile 12 hamwe n'umusirikare umwe barishwe mu gitero cyabaye mu mpera z'indwi cyagirizwa abarobere mu muhari ADF muri ako karere ka Kivu y'Uburaruko hafi n'igihugu cya Uganda. Abahinga bavuga ko umuhari ADF umaze kwica abasivile 570 kuvaho igisirikare cya Congo gitanguriye kubahiga mu kwezi kw'11 umwaka uheze. Uwo muhari wavuye muri Uganda mu myaka y'1990 n'umwe mu mihari yitwaje ibirwanisho irenga ijana ihungabanya umutekano mu ntara zo mu buseruko bwa Congo. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa kane ko abantu hafi 80,830 muri Sudani bahuye n'ingaruka z'imyuzure y'imvura imaze amezi igwa muri icyo gihugu. Ibiro by'igisaka cya ONU kijejwe gutabara abari mu ngorane n'ibiza muri Sudani OCHA kivuga ko hafi amazu 1,966 yasambutse canke yatwawe n'amazi y'imyuzure yahitiye hagati mu kwezi kw'indwi. Ubutegetsi bwa Sudani buvuga ko bwatoje abantu 224 iyo myuzure yahitanye hamwe na 54 bakomeretse. Leta hamwe na ONU baragabishije ko ashobora gutera indwara zitewe n'imigera iva muri ayo mazi mu gihe igihugu kitaratekana kandi kikirwara n'umugera wa corona. Igihugu cya Sudani gikunze kubona imvura nyinshi hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa cumi aho buri mwaka giterwa n'imyuzure. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuri wa kane ryaragabishije ko umugera wa corona wiyongereye mu baryo kuruta uko wari umeze mu kwezi kwa gatatu aho wandukira mu buryo buteye ubwoba mu bihugu bitari bike by'uwo muryango. Amaleta ya Buraya no hirya y'uwo mugabane barasubijeho ingingo zo kurwana n'icyo kiza. Ubufaransa bwavuze ko kuri wa kane bwaronse abanduye bashasha barenga 16,000 inyuma y'umunsi umwe butangaje ingingo zikomeye zo kugenzura abandura cyane cyane mu gisagara cya Marseille kiri ku ibahari Mediterane gisindikaye kuruta ibindi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Kyriakos Mitsotakis nawe yaragabishije ko ashobora guhagarikwa imirimo mu gisagara cya Athene kiretse abanyagihugu bisubiye ko bakubahiriza kwambara udupfukamunwa hamwe no kwirinda gukoranira hamwe. Muri Israel amashuri yarugawe kandi n'ibikorwa byo kwinezereza byarahagaritswe mu ndwi iheze inyuma yaho abandura bongeye kwiyongera. Komiseri w'ubumwe bwa Buraya mu by'amagara y'abantu Stella Kyriakides yavuze ko mu bihugu bimwe byo muri uwo muryango umugera wa corona wongereje ingufu kuruta mu kwezi kwa gatatu. Ibihugu birimwo Espagne hamwe n'ibindi bihugu byo mu buseruko bwa Buraya abinjira ibitaro cyane cyane abageze mu zabukuru ndetse n'abahitanwa n'uwo mugera bariko bariyongera. Uburusiya ejo kwa kane bwari yamirije iterabwoba ry'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Irani no kugerageza gukumira icyo gihugu. Bwavuze ko bwiteguye guhanahana ibidandazwa na Irani igihe ikiringo cy'ibihano byo kutagura ibirwanisho byafatiwe Irani kizorangira mu kwezi kuza. Ibihano byo kutagura ibirwanisho kuri Irani bizorangira ku itariki 18 z'uku kwezi kw'icumi kuza mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itabashije kugondoza ibindi bihugu muri ONU kugira ibyo bihano bigumizweho. Leta ya Donald Trump ivuga ko yafashe ingingo yo kugumizaho ibihano byose byafatiwe Irani n'ibyahagaritswe igihe haba amasezerano ya nikleyere mu 2015. Amerika yavuze ko iriko irarondera ingene yoza kandi Irani kugura ibiduga by'intambara by'Ubushinwa hamwe n'ibikoresho bikorwa n'Uburusiya byo kwikingira ibitero by'indege. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yabwiye mugenzi we wa Irani Mohammad Javad Zarif ko iterabwoba rya Amerika riteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Abategetsi muri Afghanistan bavuze cyo kuwa kane ko abajeje umutekano bishe abatalibani 65 mu ntambara zikomeye zabereye mu buseruko bwa Afghanistan. Izi ntambara ziba mu gihe izo mpande zishamiranye ziri mu biganiro by'amahoro. Izi ntambara kandi zabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu inyuma y'aho abatalibani batereye inyubakwa y'ibiro bikuru by'igipolisi iwazikwa mu ntara ya Paktika. Umuvugizi w'igipolisi muri iyo ntara Shah Mohammed Aryan yavuze ko iyo migwano yamaze amasaha atari make abajeje umutekano bariko barivuna. Yavuze ko haruhande y'abatalibani 65 bishwe abandi 35 bakomeretse hamwe n'abapolisi batatu bishwe.
Arezi Bigirimana arakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti banywanyi, iyi mwumva ni Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomeje noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Impunzi z'Abarundi zirenga 500 zari zitahutse zivuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba hagati y'u Rwanda n'u Burundi zaraye zitiyeho. Habereye n'igikorwa cyo guhererekanya Abarundi bari baraheze mu Rwanda n'Abanyarwanda bari baraheze mu Burundi kubera icyorezo cya COVID-19. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru yagiye I Gasenyi Nemba adutegurira aya makuru.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515 nka bose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita repatrie spontane aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo Barundi batashe akamwe meni kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba amahoro yabonetse nkaca nta wabura ikitakaje wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye masambu nawo bambonye kandi atanikihari benshi baririmira kandi no mu buzima ntibiba ari sawa kubera n'ubu n'uru ruhande rumva ko turatuye
nditaheye kubera mbishatse gutaha nuko nkumbuye gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyine dufatikanye kubaka Burundi kimwe n'inshuti zacu z'Uburundi.
Yamara hari n'abandi bafise ubwoba gusa bagasaba ko umutekano wabo wacungegwa bamaze gushika mu gihugu.
nuko numusenga amahoro mu gihugu yaraze ubungiye muri komune giteranye muri province muyinga icyo nsaba umutekano hagize kubera ko nanye nane mvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu kandi baba baragize ku iterambere nawe utera usubira iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushyashya njyewe nsaba ko nubana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
iki ni igice kigira gatatu cy'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500 ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi n'abaserukire HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukire Burundi aba bose nta kinini bashimye gushikiriza gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashirwa ku rutonde rw'abazotahukanwa ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeze abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishyamba HCR guhera ngaha ku rubibe binjiye ubazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyamba HCR igifata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanza gushika iyo bazobagiye kandi naho bazobagiye badasanga hari abacungereye murazi ko niyo kambi yo isongore niyo bamara umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barungikwa ku makomine yabo bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazashaka bajyana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
ku mupaka wa Gasenyi Nemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
tanetereye kugira nsubiye kureba abana banjye kuko abana agiye kuvaza barakize mugabona kunguko kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu we nari ngwajeje nsubire mu bana nabasize bonyine nari ndabakumbuye mezi atandatu ni menshi nsubire ndabo two mu rugo
numva ni nesebe nye ndanezerewe cyane nyene njyaracyigiye kimwe naje mu kwicyenda itarikingi ariko nifite ibyo nari kudakorayo nta kibazo na kimwe byabite gusa no kugira ibyarangiye nyine yaranyuranye ko nashobora gutaha nk'uko gatandatu cyane byiza rwose
abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 aba bobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye nk'ubugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi bemeye ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa uruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi ya Mahama abahungutse bavuyemwo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywe na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Cyclaven inkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba kubwijwe rya Amerika
Leta y'u Burundi n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7 ejo kwa 4 humvikanye ku nzego z'agateganyo z'ubuyobozi bwaryo iryo torero ryarimaze igihe kirekire mu makimbirane ndetse n'imidugararo mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu cy'u Burundi eroje burika neza uri Nairobi muri Kenya abaye inkuru irambuye
byashyizwe muri iri z'abadivantiste imyaka ibiri ihese irakahera irakacingwa bivuze ko
abari kumugwa mukuru gutunze Bujumbura ku cicaro gikuru c'ishengero rya Adventiste b'umunsi w'indwi umushikiranganji Jovenel yakora ubucamuza jejwe harimo amashengero yahejeje gutangaza indongozi ifata kibanza zaryo bwanandi yakora ubucaya agabishije abasubira gutera akajagari
mu kwa gatanu hari amatora yo muri conference generale mu kwa gatandatu hari amatora yo mu madivizio mu kwindwi amaniyaza abashyikiriwe batanze uburongozi butwara imiyoboro y'Uburundi gushika ku matora nta muperezida batanze tutangira kubaza ngo perezida ni imyaka ibiri heze urushengero ruri mu ngorane urushengero rwarataye akanovera ubu rushengero rusigaye rutwarirwa kuri rezo soso umuntu aricara mu giteranyi uwundi akicara imakamba uri nimbe yicara imabayi akakubita audio akarongika nagira ndabasabe zodio zihagarare nimbe nkuri kuri ko dukora igikorwa cy'Imana
Daniel bavuga ubusa agiye kurongora urwego rwifata kibanza yijeje ko atazaba intambamyi
kwisi yose mashengero yose nta muntu barigira bakura mu kibanda kiwe atari mu itongo rya se ngo avuge ngo simvamwe aho rero niho habaye ingorane nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategereza gusubirizwa twese tuzosubirizwa nk'uko bitegereza ashitwego dutunganya amatora amatora azotunganywa n'urwego rukuru rwa divizio rukorera i Nairobi sitwe dutunganya amatora twego bazodushikiza umurongozi duce dukinjura wabonye ujya muntu yavuye muri divizio ariko arasigura ibyerekeye amategeko na kanuni za kanisa biratomoye neza abazorongora arabisigura hariya muri polisi abantu babyumve si umuntu wese aza kuvuga ngo ararongora kandi mu ishengero ry'abadivantiste ndabacire muri make nta kuvuga ngo uburongo ngo ubutegetsi ngo murabusangira umuntu umwe gusa pastor umwe muri rya polisi niko ivuga niba arongora ishengero
bavuga ubusa ariko ari cyatari ubutegetsi kurekura abafunzwe bagizwe imigumuko yo muri kahise mu adivantiste w'umunsi w'indwi
turasaba ubushyiranganzi turasaba na leta n'umukuru w'igihugu yuko bajya abantu bofungurwa kuko bapfunzwe mu ibi bintu nyene by'imvururu kutumvikana n'abandi babafasha ko badufungura bajye bapasoro
kuri ibi mushinganirira ko bucasa n'uwishura nka Yesu agira ati ibya Kayisari mu ya Kayisari iby'Imana mu Imana
ndababazwa cyane no kumva nk'umuntu w'umupasoro avuze ngo ibyabaye bona bafunzwe bajye gufungura n'ibyo akore ko bafunguye ikosa bakoze bari Yesu ibyo nibo bakatira imyaka 20 bo dushubuzo tugenda bwo ikosa bakoze ihanwa na kote senare y'Uburundi uno munsi turi kuga muri ko mukora igikorwa cy'Imana mukora igikorwa cy'Imana mureke kubivanga na politiki uwakoze igihano gihanwa n'igitabo mpana byaha ahanwa n'igitabo mpana byaha bataraje muri pastor icyo nawe biri kurasunika ukabona bagushikire cyo byari kwavuze ni ibiki uzotangiye kwa yamaboko kandi no bamenyesha bene za kaba batanzi ubushikira nkanji bw'umutekano ufaranije kandi no bagatumije ubu ntabwo duca niba ari uramatara nta wabanza gusaba ko bise mwanza mugira ngo bagirege
Waterukisha ingero ya Adventiste w'umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere umutanzania Musa Mitekalo yashimiye leta y'u Burundi kuri iyi ntambwe
unashangaa matatizo tumeyasababisha sisi wenyewe
biratanga ripona ibibazo twite bwacu
tunamurundikia mzigo yeye
ducha twimwenyewe
ilitakiwa sisi wenyewe tuyamalize
jaiziza kote tukamtujira
lakini kwa sababu tumetengana kama chombo cha serikali lazima afanye
aliko kumena yuko piga uye mbuka tuwaeta ni mbuka tukasa
tunapenda pia tumshukuru rais wa nchi
kwa liakani tukemuru kile mkuru ni huku
naamini muafaka tuliofikia ni kwa sababu pia ya ushirikiano wa waziri na rais wa nchi
ndio ndio huko inaame tujeze huko alikuelea kusikia hapo hadati mkuu wenye huko mshirika
hapa tulipo tunawashukuru sana
ingora ni mwishengero wa Adventiste w'umunsi w'indwi zatanguye mwaka wa 2018 hawa ni simikiri ridahurije ku burongozi bwaryo mu Burundi kwa 15 kwezi kwa 5 mwaka uheze Ted Wilson umuyobozi waryo ku rwego rw'isi yanditse ariko cicaro mu gisagara cha Silver Spring muri leta ya Maryland muri Amerika avuga ko aheza amezi atandatu leta y'u Burundi ikandamiza yongera ihama iryo shengero mu gufunga gukubita no gutera ubwoba zimwe mu ndongozi hamwe n'abakristo iryo kete ryahungiwe perezida w'ico gihe kwigendera Pierre Nkurunziza imijyano yakomeje n'ubu Rwanda yavugije Joseph Ndikubwayo yaba indongozi y'abadivantiste bo ku munsi w'indwi bivugwa ko yahise mambika ari umushikiranganji w'intwari we hagati yabo batasikare barandagiye wabwiye amenyeshamakuru ko naho utashimye kuvugira kuri mikro utishimiye ingingo yafashwe rusigura ko umugwi mushasha ugizwe n'abantu bafite ibyiyumviro bimwe gusa abadivantiste bo ku munsi w'indwi ni rimwe mu mashengero ya kera mu gihugu cy'u Burundi ibitigiri bitangwa n'umushikiranganji w'intwari we hagati vyerekana ko iryo shengero rifite abayoboke barurwa ku 2005 eroje buri kaneza ijuru rya Amerika
abana b'abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga umunyamakuru wacu muri icyo gihugu cya Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi mu nkambi ya Nduta
nika mu mwaka wa gatanu ngahinduta hari ha abana b'abakobwa twahora twigana bamwe baragiye ku bagabo abandi nabo baratwaye inda abandi nabo bari inyuma y'ibicici gukora akazi abandi nabo b'abakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibicici gukora akazi kubera ko atanyigisho zihari dutiga akaye bafise ibikoresho by'ishuri atamuzu n'abajya biga mu mashuri makuru badafise ibyo batwarira
kuraga mama kai bafise bikaye byinshi biharakenewe ishakoshi mama kai namakaramu hariho nyene nabahebye kubera badahuza nabare mu nyene mengo namwigisha nabatahujije bakihebera acha hajye bariko barigisha kaguma mukubita nyene akavamo yihebera
dusaba twasaba iko ho kwitwa inyigisho tukaguma twiga inyigisho zo kuguma twiga abandi bagoma baheba bagenda ku bagabo batwara inda zishyushye kandi turonke n'imfashanyo zo kuguma twiga turonke ubumenyi rero ubwenge bugashyire bw'abantu karusha tukuma duhura n'ibibazo
ibitigiri by'abatwaye inda nibyo byinshi kubera ubuzima ari bubi cyane icyo dusaba UN twoyisaba ko iyo tugwiriza ibyigwa kandi tubagira impungenge kuko abarimu baguma bidoga ko babahemba amahera makeya
hanyuma kore turasaba n'imfashanyo nyene kugira natwe tuje turaronka ibindi nyene bitandukanye hani forome ibirato amakaye amashakoshe munyere wo gutwaramo amakaye nyene n'ibindi nyene bisa n'abandi baronka natwe tukaronka mu bandi
barahuye n'ingorane kukubera benshi bashe barongorwa abandi barahebe ishuri izo ngorane bahuye nazo cyo ni benshi rwose ngira n'ibice bitanu ku ijana
nta bikoresho bafise na cyane cyane nka bijya bikoresho babaha by'ishuri ntabyo babaha twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho
ibikoresho byo byo ntabyo bafise ku kubera ngaha mu mpungiro bo bironka gute kandi ataha umuntu aronka agahera ibikoresho byo bashobora kubigura kandi babona haraheze igihe batahabaha n'ibikoresho nyine bakoreramo
abanyu nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi dufite imisoro itandukanye hari igihe ashobora kuza kurondera ugasanga ukavuga ati ko niga reka nce nirongorerwa benshi rero bararongowe benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacanze bashe baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye ariko iyo ushobora kubura umubashyira ugasanga urabuze agasabune cyangwa urabuze utuvuta rero umaze kuronka nk'umubashyira avuga ati reka ndagutware tuze kwibana ugaca usanga urahisemo kugenda nkabambwira nk'amakaye yarabahera nyir'amakaramu ahubwo igihe cyose abantu ko abanyeshuri bapokeza ibikoresho byo gukoresha bwa ntibajye maze guhura n'izo ngorane bahuye nazo mu gihe bari batashe muhira
kuko urashobora kwicara muhira ugasanga uri kugeragezwa n'ibintu byinshi bivanye n'ukuntu wahora ufatirwa ku ishuri nk'abanyeshuri benshi usanga benshi muri bo bararongowe bataragera abandi bakarongora bataragera kubera n'ingorane z'uko batari ku ishuri kandi bivanye n'ubuzima bubi
umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radiyo ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
radiyo ya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda none huyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 9 nk'uyu munsi mu mateka habayeho turakigezweho na Venuste Simimana
ku itariki ya 25 Nzeri umwaka w'1977 Steve Biko wayoboraga ishyaka Mouvement pour la conscience noire muri Afurika y'Epfo yarashyinguwe umuhango wo kumuherekeza witabiriwe n'abantu bagera ku 15,000 barimo ambasaderi wa leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi badiplomate 11 Steve Biko yapfiriye muri gereza ku itariki ya 12 Nzeri umwaka w'1977 nubwo atari mu ishyaka rya ANC ryari ku isonga y'amashyaka arwanya ivanguramoko muri Afurika y'Epfo Steve Biko yibasiwe n'ubutegetsi muri Gashyantare umwaka w'1973 yafatiwe ibyemezo bimubuza kongera gufata ijambo mu ruhame ndetse abwirwa ko adashobora kuvugisha umuntu urenze umwe mu gihe kimwe ibyo byemezo ntiyabyakiriye ahubwo yagize uruhare mu gutegura imyigaragambyo y'abanyeshuri yabereye isoweto umwaka w'1976 Steve Biko yafashwe ku itariki ya 16 Kanama umwaka w'1977 abashinzwe umutekano bafunze umuhanda yanyuragamo yambu ubusa yambikwa mapingo ajyanwa mu biro bya polisi yahitwa Port Elizabeth aho yakorewe icarubozo arakubitwa karahava abaganga bagaragaje ko yapfuye ubwo nk'ubwe bwangiritse abakozi batanu bari bashinzwe umutekano bemereye akanama gashinzwe ukuri n'ubwiyunge muri Afrika y'Epfo uko aribo bamwishe Steve Biko yapfuye afite imyaka 30 hasigaye imyaka 14 kugira ngo icyo yarwaniriye kigerweho kurandura ivangura moko muri Afrika y'Epfo byagezweho mu mwaka w'1991.
Iyi mwumva ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimo duteze amatwi hano udusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko mu kiganiro muri isanga kiri ubuhite ku isaha isanzwe tutari bubashe kwakira ibitekerezo byanyu cyangwa se ibibazo kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Namwe dukomeje kwizera ko mukomeje kuzubahiriza. Tubashimiye ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubitegura no kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Fatuma Karaga Alimasi niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio y'ijwi rya Amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2013, Ubushinwa bwongereye umurego mu gushyira ibimenyetso ku birwa, ku butaka butandukanye budatuwe no ku bindi byose biri mu mazi mu majyepfo ndetse no mu burengerazuba mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Ubushinwa burakora ibi buzi ko bishobora kwangiza ubutaka bwigarurira bukanashyira abasirikare ku butaka bumaranirwa. Ibi byageze ingaruka ku biba mu nyanja byavuzwe n'umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru muri Departement ya Leta muri Amerika mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'abanyamakuru mu mpera z'ukwezi kwa munani. Ubushinwa bwifashishije izo mbuga mpimbano mu kwagura aho abarwanyi babwo barwanira mu mazi bashobora kugera n'amato ya gisirikare akurikirana uko amategeko yubahirizwa. Akenshi abagaragiwe n'igisirikare cy'Ubushinwa hagamijwe gutera ubwoba no gutesha umutwe abo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya, bavuga ko igice hafi ya cyose cy'inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa hari cyabo. Ibintu byifashe gutyo nubwo mu by'ukuri mu 2016 urukiko rukemura impaka hakurikijwe igika cya 7 cy'amasezerano ya ONU cy'itegeko rigenga inyanja rwanzuye ko nta shingiro mu rwego rw'amategeko Ubushinwa bufite bishyikira ibyo bwita ibyabwo mu nyanja birenze ibitangwa n'ayo masezerano. Amerika yashyigikiye cyane iki cyemezo nk'uko umutegetsi muri Departement ya Leta yabivuze. Yagize ati dutewe impungenge cyane n'uburyo Ubushinwa bwakoresheje amayeri yo kubindikiranya abandi bavuga ko ahantu ari ahabo ku buryo batabasha kugera ku mutungo kamere wo mu nyanja. Ikintu kimwe kigaragara ni uko ibigo bya Leta y'Ubushinwa byagize uruhare rukomeye mu kubaka no gushyira amatsinda y'abasirikare mu birindiro kure y'igihugu. Kubera iyo mpamvu Departement ya Leta y'Amerika yashyizeho ibihano mu bijyanye n'impushya arizo visa zihabwa Abashinwa bagize uruhare rukomeye mu bikorwa bya Beijing byo guhungabanya inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Ni nako kandi Departement ishinzwe ubucuruzi y'Amerika yongeye amasosiyete 28 y'Ubushinwa ku rutonde rwayo biturutse ku ruhare rwayo mu bikorwa nk'ibyo. Ibyo bikaba bivuze ko ikintu cyose kigomba kugemurwa mu mahanga n'icyari gisanzwe kigemurwa yemwe n'icyagera mu gihugu kinyuze ahandi kivuye mu sosiyete iri kuri urwo rutonde kizakenera uruhushya rwihariye. Umutegetsi muri Departement ya Leta muri Amerika yagize ati ibindi bihugu nabyo bishobora gufata ingamba nk'izo kandi turatekereza ko cyaba ari ikintu kiboneye. Impungenge dufite ku byerekeye inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa no ku bindi bikorwa by'uburiganya tuzisangiye cyane n'ibindi bihugu kandi turabizi ko birimo gusuzuma neza ingamba zabyo n'igihugu cy'Ubushinwa mu bijyanye n'ubucuruzi, guhererekanya abanyeshuri, visa n'ibindi byinshi. Yakomeje agira ati ibi tubikoze kugira ngo byumvikane neza ko ibindi bikorwa bya gisirikare no gukomeza kotsa abantu igitutu bitemewe kandi ko ntaho bihuriye n'inyungu z'ibihugu bituranye n'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose. Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo.